iyi n'ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika irabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Rwanda dusamiranira kuri FM 104.3, mu Burundi dusamiranira kuri FM 94.9 na FM 95.2. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri umunsi wa gatatu, itariki 7 ukwezi kwa gatandatu, umwaka w'ibihumbi bibiri na 17. Dusamiranira i Washington DC studio 7, turi kuri muri kumwe na Louise Bigirimana kuri mikro. Uyu ni umwanya waca kiganiro muri Isanga. Kuri uyu munsi duganira ku magara y'abantu nk'uko bisanzwe buri minsi ya gatatu mu gitegurirwa mukagishirizwa n'Iradio Ijwi rya Amerika. Ikiganiro giha karyo ababijejwe mu karere kacu, cyane cyane mu Burundi n'u Rwanda, bakagira icyo bashikirije abatwumviriza, namwe mukaharonkera akaryo ko kubaza ibibazo cyangwa gutanga intererano. Nk'uko bisanzwe ikiganiro ni cyanyu, ibyumviro cyangwa ibibazo byanyu ni ntangere kugira ducirya nino ku byo tugiye kuganira. Ko abifuza kugira icyo bashikirije, muje kuri Facebook yacu, muduhe telefone zanyu cyangwa mutange icyumviro cyanyu mutwandikiye kuri WhatsApp nimero 1 2 4 1 9 3 dasubiramo 2 2 4 1 9 3 1. Ikiganiro ni muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Icyo ndi mu ntara ya Muyinga, aho bita muri komine Giteranye, aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritwe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika, ikiganiro muri Isanga. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu ku isi OMS ritangaza ko indwara y'umutima iza ubwa mbere mu zihitana abantu benshi ku isi. Icegeranyo cyasohowe na OMS mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka w'2017 cyerekana ko umwana umwe ku ijana ku isi avuka afise ubumuga bw'umutima. Mu Burundi naho atavyigwa birakorwa kuri iyo ndwara. Abaganga bakurikirana abafise ubumuga bw'umutima bavuga ko ataragaseseshwa rumuri bafatiye ku barwayi bakira iyo ndwara irushiza kwiyongera. Ibyo bikaba byashikirijwe na muganga Constantin Nyamuzangura, yaganiriye n'Ijwi rya Amerika ejo ku munsi wa kabiri. Akabavura umutima ku bitaro Kira Hospital bikorera i Bujumbura mu Burundi. Mu gihe atabuhinga buhanitse nko kubaga umutima buriho mu Burundi, abana bavukana iyo ndwara cyo kimwe n'abifata bakuze birabagora kuronka uburyo bwo kujya kwivuza mu bihugu byo hanze. Uretse ko bisaba amafaranga y'umurengera, nta n'ubuhinga abaganga mu gihugu bafise bwo kubikora. Ariko hari ishyirahamwe Maison Bon Samaritain rikorera mu Burundi riri mu mashyirahamwe rero yihaye intumbero yo gufasha Leta y'u Burundi kwita kuri icyo kibazo mu gufasha mu kurungika abarwayi b'iyo ndwara mu bihugu byo hanze, aho bashobora kubafasha. Muri kiganiro muri Isanga ku magara y'abantu twashimye gutumira Alex Butoyi aserukira imbere y'amategeko ishyirahamwe Maison Bon Samaritain rifasha muri icyo gikorwa. Alex Butoyi kuri telefone, mwiriwe.
Mwiriwe cyane, ndabaramukije n'abakunzi b'ikiganiro muri Isanga.
Ego me, murakoze cyane, kandi tubashimire kubona mwataye udukorwa twa misi yose kugira mwitabe ikiganiro.
Ndabashimiye.
Ego meturaza kuvugisha n'umwe mu bana bafashijwe n'iryo shyirahamwe. Turavugana kandi n'undi mushingantahe ari mu ntara ya Cankuzo, nawe ni ari mu bafashijwe n'iryo shyirahamwe. Reka dutangure tubaze Alex Butoyi icyumviro cyo gushinga ishyirahamwe Maison Bon Samaritain. Murambabarira, cyabajemo gute? Mumaze imyaka ingahe mutanguye ivyo bikorwa?
Neza neza, icyo cyumviro cyanjemo mu mpera umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe hanyuma twatanguye mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri niho twarungika umwana wa mbere mu gihugu cy'Ubufaransa kuvugwa umutima ama kugira ngo bituzemo umuntu uwo ari we wese yarahamagariwe gukora neza nicyo duhamagariwe nicyo twigishwa kuba itire mu ku gihugu kuba umuntu wa kiwiki mu gihugu nicyo twigishwa twakora kuva kera turi mu mashuri twakora amabonasiyo kujya kumesera abarwayi kubavuza reka no muri santre jeune nk'uyu muanimateri waho twabikora twabyitaga ibikorwa by'utwigo biba byahereye kurungika abana abarwaye hanze umutima yita nk'intambwe y'ibyo bya mbere twakuriyemo
ego murakoze hari ibiganiro canke ingendo mwagize mu bitaro bitandukanye canke mwavuganye n'abaganga bavura umutima kugira mubone yuko ari ikibazo gikomeye kugira muce mufata iyo ngingo
bo kugira mfata iyo ngingo byaje sinzi nabiteguye nabonye gusa umwana ariko yatereza ku iradiyo umubyeyi ariko yatereza ngo arunge umwana wiwe mu Buhindi hari mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe mu mpera icyo gihe yaronderanga miliyoni mirongo itatu z'amarundi ngo ajye mu Buhindi kuvuza umwana umutima hanyuma rero nanjye naciye ndondeza ndashaka umugenzi yakora mu gihe w'umudagi arampa abafaransa babikora hanyuma uwo mwana turabikoze birakundaragiye tubishyikirikaho indege gusa n'igitabo cy'inzira ciwe agira birahetse bugiye n'ababyeyi barabwirana nagiyemo n'abandi baza bandondera hanyuma mpava ndegera abaganga b'umutima mu Burundi dufise batanu batari batandatu barabandungikira urumva bacumishira mu bosa marite nta consultation dukora twakira abaganga b'umutima baturungikiye
ego me mumaze kurungika abana bangahe kuva mutanguye
twatanguye mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri turungika abana gusa ariko kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu twatanguye kurungika n'abakuze bakeneye kubaga umutima nabo nyene rero yaniseyo umucanguzi mwavuze nawe arakuze arakora akazi ka leta ubu kuri ino saha tumaze gufasha ijana na mirongo ine na bane bamaze kuvugwa umutima mu bihugu byo hanze b'abarundi
ariko turazi yuko kumbure hariho n'abandi basanze barwaye uwo mutima kumbure batarabamenya abo barwayi babamenya gute
bo nabivuze abarwayi turarungikirwa n'abaganga b'umutima cyangwa abaganga bavura indwara y'umutima cyangwa abaganga bavura indwara z'abana uwo babyumva nk'ibyumva yibaza ko arwaye nanyarukiye ku muganga w'umutima niba duheza akamenya agafata ingingo ko akeneye kuvurirwa hanze agaheza akamuturungikira
yego none ubu turiko turavugana hari abo abari hanze bariko baravurwa bangana gute
kuri iyi saha tuvugana turafise abana b'abarundi bane bari mu Bufaransa n'umwe mu Bubiligi afise n'abandi bakuze bari Khartoum muri Sudani babiri ku bitaro by'Abataliyani biriyo ndetse hirya y'ejo tuzorungika abandi bane bakuze bazoja Khartoum nyene bose bakubaga indwara y'umutima
yego abo bamaze kurwara murabandanya muvugana nabo mubakurikirana kumbure kugira murabe yuko naho mutarabaganga mugume mubakurikirana murabe yuko bagikomeye cyanke yuko hari utundi tugorane baba bafise mu nyuma
yego turagira suivi medicale iyo bakize turabanda tubakurikirana ndetse n'abo baganga babavuye rimwe mu mwaka tubashyira umugwi w'abaganga bavuye hanze baje kuraba abo bavuye n'ubu teke mu kwezi k'umunani mu ntango hazaza umugwi w'abaganga b'umutima bavuye mu Butaliyano baje kuraba abo bose bavuye umutima ko bameze neza ko bameze uko bababazi bashaka bagenda barabye abandi bashasha tuzorungika mu guhera mu ntango z'umwaka uta
none mubarungika gute muronka uburyo mukuye he
twebwe icyo dukora tubarondera ababura ku buntu bakamwira akababeshaho ku buntu mvuga nta bitaro biriho nta miti bariha icyo birihira baririhira itike y'indege igitabo cy'inzira ibipimo byo ngaha ibintu byose bibera ngaha ibyo birihira by'umurwayi ariha ariko ni ukubwira benshi bibananira kwirihira nubwo wumva
atari byinshi cyane.
Ego mwe murakoze, twavuze yuko turi kumwe n'umwana umwe mubo mwafashije, mwoshobora kumuduha kuri telefone?
Ego ndamubaye.
Ego me. Mwa wa mwana murakomeye?
Ego.
Mwitwa nde?
Tagafine Berlin.
Mwarakize?
Ego.
Mwakize gute, mwavuriwe he, byagenze gute?
Avuye mu France, kandi byagenze neza.
Ubu umeze gute?
Umeze neza.
Wamenye ryari kurwaye umutima?
Namenye niga mu wa gatatu.
Hama bica bigenda gute?
Mabati baragenda baramvura.
Gome, abo bantu bakora muri mezo Bon Samarite canke Alexis Butoyi nta kajambo mushikiriza ko kumushimira?
Kora ka mushikiriza.
Mumubwiye iki? Bivugire ku radio wabyumve.
Nange Imana muhetagire kandi ngongere zimigisha. Sokwa mukoni.
Ni byiza cyane. Ni byiza ko wakize kandi natwe turatera intege abantu nk'abo bafasha abantu turi kumwe kandi na Alexis Butoyi ari mu ntara ya Cankuzo. Murambabarira ni Aniseti ndarubonye mu ntara ya Cankuzo. Aniseti mwiriwe?
Mwiriwe.
Ego me, muri mu ntara ya Cankuzo mumerewe gute ubu?
Ego turi mu Cankuzo tumeze neza ubu. Ibintu bitari bike bitashoboka ko dukora imbere y'ukujya kwivuza, ubu nka byose birashoboka turabikora. Aho nogira ko mvuga ntarajya kwivuza, ntizakunda ko nshobora kuryama ko natanguma nkorora cyane ndetse nsuhene bizakwa kwanka. Ariko rero amaze kuvayo ubu ndaryama neza, ndafungura neza, na siporo ubu natangiye kubikora.
Mwamenye ryari ko murwaye indwara y'umutima cyangwa abaganga babapimye ryari?
Natangiye kumva ko mfite ikibazo mu 2013 ariko sinashobora kumenya icyo ndwaye. No kujya abaganga batandukanye babiri barabuze icyo ndwaye, atangura kumbwira ko ndwaye bronchite arampa n'imiti. Ariko ndabona yuko atagihinduka. Ho rero na muganga w'umutima bameze medikale rero amaze kongera ekokere atarambwira ko ngwaye umutima kandi yuko bangira iritaliberi naho yatagira ko ambwira ko ari ishyirahamwe bifasha n'abaganga bo hanze.
Ucubaronka gute? Bagutwayeyo gute?
Uwo muganga nyine ati yambwira ko bikenewe ko ya raporo medikale turayigira aduka uwo nyene Butoyi Alex araka hama baratanga inyishu baduhaye kugeza ku gipimo yajya arahinduka usanga ndi mu bihe bikomeye tubonera hatwe n'ubuzima. Ariko rero uko baradupima nama tukongera ibikenewe nk'uko Alex yamaze kuvuga hama n'abandi n'abagenzi ndetse ntabindiahamu ntazi mugabo ryo hanze aleiwebe iyo bimenya neza byaradufashije kuronka itike y'indege kuko byari bigoye by'ukuri amahera yari make.
Egome, wavuriwe mu gihugu icyahe, wamazeyo igihe kingana iki?
Navuriwe itartomo muri Sida yo ukwezi n'inusu. Nagiye itariki 13 z'ukwezi cyenda 2016 garuka 28 z'ukwezi kw'icumi.
Egome, murakoze. None akajambo wabwira abariko baratwumviza canke ko gushimira Maison Bon Samarite naka?
Turi ndashimira cyane Maison Bon Samarite cyane cyane Butoyi Alex, kandi ndashimira n'umuganga yankurikiranye Dr Nzikata Joris n'abandi barwaye abo tuvukana n'abandi bose baje baranshika ko bakantera mu buryo nari nkeneye kandi bidashyira hitatumu uko ndabasitaye bakatuvura neza ntashimyana haye akajya gushobora kuvuga ko byagiye.
Ego mehmura koze turumva yuko na telefone iri kwiramera nabi ariko turagushimiye cyane. Tugaruke kumutumire wacu Alexi Butoyi imbere yuko twakira abafite icyo bashikiriza. Nyakubahwa Alexi Butoyi, kuva mutanguye icyo gikorwa abarwayi bose mumaze kurungika, bose nta wahasize ubuzima, bose baje bakomeye?
Abo tumaze kurungika muri abo navuze 144 hariho babiri bitavye Imana bari hanze nyene ego hariho n'ubundi umwe yagarutse batamuvuye ko basanze byararengeranye ni ukuvuga ndongo wacu tumaze kukubwira haniniya abasigaye byagenze neza.
Abo rero bitabye Imana muca munyaragasa mukabaronderera ubundi buryo bwo kugaruka mu miryango yabo bakabafubi no
ego mu buryo masezerano tugiranye nabo bavura nico baragikora n'abagwayi asiranse voya abari wakinase ikizitaho bakabafuba ino ariko se amashirahamwe yose amashirahamwe ibihugu byose bigira gutyo agedura umugwayi abino yasinye yuko bishitse akitaba Imana bazomuhamba hariya ariko hariho n'amashyira hamwe ashobora gucatahukana ikiziga tukabishikiriza ababyeyi.
Ego murakoze ikiganiro nti muri isanga ikiganiro cy'amagara y'abantu turiko ducirya nino ikibazo cy'ingwara y'umutima mu Burundi. Tufise umutumire Alexi Butoyi aserukira imbere y'amategeko kwishyira hamwe Maison Bon Samaritain ikorera mu Burundi iri mu mashyirahamwe yihaye intumbero gufasha leta kwita ku kibazo cyo gufasha kurungika abarwayi b'indwara y'umutima mu bihugu byo hanze aho bashobora kuvurwa. Kuri telefone turafise Meshake mwiriwe.
Mwiriwe.
Ego Meshake, mufise ikibazo cyangwa mufise intererano?
Tufise akabazo. Mutubari mutumire none iyo ngwara y'umutima ifata gute ko umvifata hari abayivukana n'abayigwara bamaze gukura none cyane umuntu yoyikingira gute?
Ego mekuri icyo kibazo cyawe twari twifuje kuvugana n'umuganga muri abo bafasha abo bantu ariko twasanze afatiriwe cyane. Ariko sinzi yuko Alexi Butoyi hari icyo yo kwishura. Alexi hari icyo mwishura?
Ego bo kuri nabone numva ko yabitahuye asanga afite ko nosio abana benshi bavukana indwara y'umutima nibyo cyo bita cardiopathie congenitale ariko ibituma bavukana indwara y'umutima biratandukanye hari ibizwi n'ibitazwi hanyuma abo nabo baba bakuze ubu bafise icyo bita cardiopathie rheumatismale iba yavuye yo kuri angine ijya muzi iba yavuwe nabi cyangwa itavuwe igaheza ikaza kukonona icyo bita tuvalve mu mutima icyo gituma benshi muri abajya kuvugwa icyo gihande cy'umutima cyononekaye barakiretara batakivuye bakagisubiriza niko babavura benshi muri abo bakuze. Ego hanini nibaza abafisa agiye ku muganga w'umutima yomuha umuco kuzindi ndwara. Murakoze.
Ego me naho turungika ku muganga w'umutima ndumva yuko umenga ufise ubumenyi butari buke muri ivyo vy'indwara y'umutima kubera ko mburu bikoramo kenshi. Hari ubushakashatsi canke utundi twiga aho baragize haruhandi kugira umenye cyane ibijanye n'iyo ndwara?
Ego gusoma ku no kuvugana n'abaganga bashobora kumenya utundi tw'indwara mugabe ntibakuvuga usanga bandika ibitandukanye bivuga ati nk'iyo umubyeyi bungenze agafatwa nabi agaturubikwa byafeta umwana ayindi mpamvu hereditaire sinzi nyine no kivuga mu kirundi
bivana ku rukurikirane rw'imiryango cyangwa ya
mutima kuni wadakari harini beshi zaru uko hakazobangu muntu ya wala mutima iyo ni congenital rheumatismaya nababwiye yuko ari angine angine rero no kwitinya abantu bafise abantu bagwara angine yego
yego turafise Alfred kuri telefone. Alfred mwiriwe
mwiriwe neza.
Alfred muri he mwifuza gushikiriza iki?
Ndi Bujumbura. Ego ikibazo ndagomba kubaza hari nagomba kucerekeza ku muganga ariko numvise yuko atashoboye kuboneka.
Ego
ariko reka ndakibaze kumbura uwo mutsi naraho yombiri cyasashije. Nari nabonye mwari yuko indwara y'umutima yabaye ndanse mu gihugu cy'u Burundi. Rero nagira mbaze ibituma nyamukuru bituma iyo ndwara igwira icyo iva ko mu isanzwe. Kandi kabazo uko nagomba kubaza mbega hariho uturere nk'ibi twitare region naturelle cyanke uturere kam aho yibonekeza cyane gusumbya ahandi. Hanyuma nicyo twakora kugira ngo itarafata kugira ngo ukuntu yoshobora kuyikinga.
Ego
ego
mi Alexi butoye ngira yakumvise Alexi ibituma nyamukuru ico iyo ngwara y'umutima ivako n'uturere kumbure yoba ibonekamo cyane mwebwe mumaze ico gihe cyose mwakira abantu ngira muramenya abantu benshi aho baza baturuka hari ico mwishura ko
ego abantu benshi mubo tumaze kwakira bo nka bose baba tumaze kwakira abantu bava mu ntara zose z'u Burundi aho tumaze kurungika bava mu ntara zose z'u Burundi ariko benshi twakira nabava mu kiyaya cy'i Bujumbura mugabo ntibisigura yuko baba Bujumbura cy'ibitoki Bujumbura rizare Rumonge nibo benshi mugabo ntibisigura yuko aribo bagwara cyane. Oya nuvuga isubwo ndabiha nuko aribo begereye Bujumbura kandi Bujumbura usanga umutima bose dufise bake niho bari bose bari Bujumbura umva baganga bari Bujumbura hanyuma abo bava ruguru n'umwe umwe abafise inshuti Bujumbura cyanke ya makomiti ya misi yose agahe bavuga ati kanje ku muganga w'ubuhinga kuko abaganga b'abahinga aba specialiste ngira ngo abarenga 90 ku ijana bose bari Bujumbura mu gihugu hagati hariyo bake cyane numva ni nabo bashobora gucamenya n'ingene borianta umugwayi naye handi hoho tubonana nabo twakira benshi bashiki Bujumbura bavuye mu ntaza kure basanga arengeranye amaze igihe kinini ari ku miti y'igitunu imiti ya bronchite imiti ya asima ariyo afata ariko amaze kuza Bujumbura ku muganga w'umutima agacombwira ati ufise indwara y'umutima kandi niyo wavukanye ugasanga ni nk'umuntu w'imyaka 15-13 bagabo wumva kuva avuka bava ku ndwara iyi yavuriye kubera ngira ngo ibimenyetso vyise by'indwara bibisa hanyuma ugasanga rero hanini uburere twakira nk'abantu benshi nubwo kandi no kubwica.
Ego aravuze arabaje nico iyo ngwara yo bivako kumbure kugira yikinge ntazagwe mu mutego hari ico mwamuzi cyo bagitera ingwara y'umutima kugira umuntu agikore
bo navuze ibintu hereditaire bito ahubwo yo bavuga ati bimenyetso kugira ngo ashobore kuca anyaruka ku muganga w'umuhinga nandi hoho ibituma bitera navuze ko ari ikintu hereditaire navuze ko ari n'ibindi bitazwi byinshi bibaza muganga.
Yego me ntitwagize amahirwe yo kuronka umuganga ariko niyumvira ko tuzomurondera kumbure muri kazoza ka hafi. Adele kuri telefone. Adele mwiriwe.
Mwiriwe neza mumenyesha makuru rero twiriwe kabisa.
Muri he mwifuza gushikiriza iki?
Nsanzwe ndi ngaha mu Burundi mu Rumonge hanyuma nico nashaka gushikiriza no kuri ni nko gushima kendi ko ndumvira ko mu gihugu cy'u Burundi hariho abantu b'umutima mwiza nk'uko bagenda bafasha abantu barokora ubuzima bw'abantu bamwe bamwe n'ukuri n'iteka rikomeye cyane. Nashaka gushimira uwo mutama mwatumiye umutumire afite umutima mwiza nk'uwo gufasha abantu kuriyanta abantu muri icyo gikorwa cyiza cyo kugira rokore ubuzima bw'abantu. Icyo gikorwa rero sitwe gusa twagishima, n'ukuri twe naho twoshima ngira ntitworonka icyo tumushimisha. Reka Imana yo mu ijuru ibyo bimushimire ko hamwe n'iyi mejo nyene bisanzwe bikorana. N'ukuri rero tukaca tugira tuti baraba ukuntu nimba hari ukuntu bashobora gukwiragiza nk'ubutumwa mu ntara zitandukanye, ibigo byogenda bifasha byigisha ku buryo abantu baba bafite iyo ndwara bafite ubwo buryo busabwa kugira ngo baje hiyo hanze. Ni ibintu byumvikana cyane rwose bamenye ikiraro babace ko abo biyemeje gufasha kabisa. Ni ibintu biryoshye cyane. Nce ngira nti abantu bafite umutima mwiza nk'uko mu gihugu bagwira ari benshi, Imana ibahezagire. Ni nk'ugushima n'ukuri dushimira namwe bw'ijwi rya Amerika mugenda mutanga ibiganiro byiza nk'ibi by'abantu bakora ibyiza nk'uko. Murakoze cyane rwose.
Murakoze namwe. Twakire kandi Prosperi. Prosperi mwiriwe. Prosperi muratwumva?
Ndabumva.
Ego muduzi ijwi, muri hehe, mwifuza gushikiriza iki?
Je ni nga mu gisagara cya Bujumbura.
Mhm.
Ego kubijyanye n'iyo ngwara turumva yuko ari amashyirahamwe ariko arafasha abantu bagwaye iyo ngwara. Umuntu ushobora kubatora gute adresse z'aho baba baherereye?
Ego nicyo kibazo gusa.
Ibyo bibazo hanyuma mwongera mvuga nti none ko mbona abantu bakira bayirwara ku byoba iva ku iki umuntu ashobora gukora kugira ngo nibandanye imushindikaza mu gihe yoba yamaze kumenya yuko ayirwaye.
Icyo kibazo hari n'uwari yakibajije imbere yawe, ariko ko tutashoboye kuronka umuganga w'iyo ngwara reka tukibikire umuganga nitwamuronka mu nyuma. Ariko dusabe Alexis Butoyi wishure ya Dele ibindi bigo mukorana kugira muhimirize abantu kumbure nimba bumva batamerewe neza ko kwitura abaganga. Hari igikorwa cyo guhimiriza abanyagihugu musanzwe mukora mu ishyirahamwe Maison Bon Samaritain.
Ego igikorwa ntiduhimiriza abanyagihugu, twese twafite igikorwa dukora cyo guhimiriza abaganga bitaro bya ruguru. Nicyo twatanguye tukababwira ati mubonye umuntu mwikeka ko gwari umutima mu murungi kibujumbura ku baganga b'abahinga. Hanyuma tukira tuti nyimba yo bari umuntu ataragi bujumbura atahazi aca aturondere muri twebwe mu ishyirahamwe, hanyuma tubamutegera nyimba avuye Gitega, nyimba avuye Makamba, tubamutegera kuri RBC tukaba twamufatiye nimero ku muganga w'umutima, hanyuma akagirisha ibipimo, hanyuma adafise harara tukarondera. Tubafise imiryango iho indara abantu nk'abo imiryango y'ibujumbura iho indara abantu barugo adafise aho bashikira, hanyuma umuganga hanyuma umva ingingo igume ifatwa n'umuganga avura umutima niwe aguma afata iyo ngingo. Alo,
ego turakumva.
Na suri inyuma gatoya bagomba bavuga ngo ibitera iki je numva hanini ahubwo nubabwira ibimenyetso byotuma umuntu yaca yihutira ku muganga w'umutima. Ufise umwana abwira ubushuhe budahera, agatumfora idahera n'umutima utera cyane, ivyo bintu ubibonye ku mwana wiwe n'ubona byo ukajya ku pediatre cyangwa ku muganga w'umutima. Ufashe imiti kabiri gatatu ntikire kugenda ku muganga w'ubuhinga, hanyuma nibo bazoheza bakamurika mu mutima bagaheza bakamubwira ati umutima umeze neza cyane aragwaye. Ibyo bimenyetso nka bose babihuriye ko nuko, hanyuma ikibitera n'ingene bayikingira nta kinini ndabizi ko nta kinini bazumva nk'iyo bavuka nayo yumva kuyikingira ntibikunda, ariko intere gitera umva nshaka kukikingira. Hanyuma aho dukorera ngaye Bujumbura muri Rohero ya kabiri, tubaba gitwikukira Boulevard de l'Independance ku nimero 13. wabasubira hafi y'icyicaro cya Smart Siege habona kuri babanyene niho dukorera yego ni telefone dukoresha ni nyene nimero 79 44 55 16
murakoze nibaza ko Prospere yari yabaje umwireyo batora nawe aciye aronkira kajyo kuronka inyishu ikiganiro ni muri sanga ikiganiro ku magara y'abantu ku munsi ya gatatu turi kumwe na Alex Butoyi aserukira imbere y'amategeko ishyirahamwe Maison Bon Samaritain rikorera mu Burundi riri mu mashyirahamwe yihaye intumbero yo gufasha leta y'u Burundi kwita ku kibazo cyo gufasha kurungika hanze y'u Burundi abarwayi bafise ubumuga bw'umutima badashobora kuronka uburyo bwo kwivuriza ngaha i Burundi murambabarira na Nyabujya atanu uburyo buriho bwo kuvura iyo ndwara mu Burundi kuri telefone turafite Juvenal Juvenal mwiriwe
Eza.
Yego me muri he mwifuza gushikiriza iki?
Ndi mu rutana ahantu ku mutumba bita Ikayove.
Mhm.
Ikibazo cy'uwanje nari mfise, bisi basana babishyo nagomba kubaza gusa yuko iyo ngwara abo ukuntu boshobora kuyikingira canke uko ahandi nko mu bihugu biteye imbere yuko baba bararose nkuru cancu bakaruzana nkino mu Burundi. Hanyuma rero ko nari ku kibazo umuganga nuko atari yaje mugabo ekanje simira iyoshira hamwe mezo bo samarite yimviriye gukora ineza nkiyo nkaca nongera nkabasaba ko urumva bafise ibiro bimwe bikaba biri mu gisagara cha Bujumbura boraba no mu zindi ntara bakongereza bagashiraho amabiro kugira ngo abadashoboye gushika nk'i Bujumbura bashobora kugira kugira ngo bashobore kubatora hasi murakoze
ego murakoze Alex Butoyi hari migambi yo kugurura ibindi biro mu ntara zo hagati mu gihugu mufite
kugurura ibiro mu gihugu hagati nibaza kuko bidakenewe kuko urumva abaganga b'umutima bose dufite ngaha mu gihugu bari Bujumbura kandi urumva twakira abo baturungikiye gusa imigambi yo turayifise yo kugira ngo tugabanye igitigiri cy'abana bahitanwa niyo ngwa y'umutima bafise ukuntu ko twateguye inyigisho tugomba abakitire b'amasantre de sante mu gihugu cyose ntara ku ntara dufatanyije n'abaganga b'umutima dufise kuko twateguye inyigisho dushaka guha gutanga ku ntara ku ntara kuba basohokera amasantre de sante n'ibitaro byo kuba hagati ukuntu bumenya iyo ndwara ukuntu bumenya umwana yivukanye icyo bumufasha n'ingene bumurungika ku muganga w'umuhinga kugira ngo kujya ujya anise yabivuze ntibasubire gutatona batanga imiti ya bronchite ya asima ibitundu hanyuma iyo nzozi nyinshi zishaka gutegura nibaza ko icyo kintu kizotuma abana bicwa n'iyo ndwara y'umutima bagabanuka kuko nubwo bitavurirwa ngaha babimenye kare hari imiti baba baraguha ugasanga irabaye agufasha imbere y'uko kukuvuriza hanze bishoboka naye handi ho kujya no kubwira yuko n'abantu twakira nabo twakira tugakorera amadosiye benshi barapfa ayo madosiye acigwa hari n'abapfa bagende urumva burindwi tuba dufise abavya dutefu ati wa mwana mukuremwo ntakiriho kandi turafite amadosiye menshi yoba ari hagati ya 70 buri mwaka ariko urumva ko benshi baba baje byarenze baritaba Imana urumva dufise uwo mugambi hari amashyirahamwe yemeye kuduha imfashanyo kugira ngo icyo gikorwa gishoboke mu nyuma barisubiye ko baravyanka amabandi nabo twadodoye no hino ngo badufashe ariko ntituraronka abadufasha ariko turizeye yuko buba cyane tuzonka badufasha kuko tafise kwizera kuko kandi dukora mu bintu mu muco n'igikorwa cy'Imana dukora ndibaza ko tuzonka badufasha kugira ngo izo nyigisho zishikire benshi hanyuma abapfa bishwe n'iyo ndwara bagabanuke hanyuma kandi n'abitura abaganga b'abapediatri n'abakajoroge nubwo bose bari Bujumbura biyongere hanyuma abo bandanye babaho ni wo mugambi dufise Ego murakoze.
Ego me hari na Juvenal yabajije bijanye n'urucango n'urucancu murambabarira nibaza yuko ntiyenze nta rucancu g'umutima ruriho hari ubwo muhamuze.
Oya bwo cancu nta ruhari n'ubwo byabura nta bihari ariko ubwo byabura yavyumvye bateye imbere barabona bari mu mvye yibungenza giye no kugisha ecography iyo ngwara babona ko umwana yifise. Ndetse naho bashobora no kumugira operation atarapfuka akiri mu nda. Urumva ko bageze kure ibyo byose numva iwacu ntibirashikaho ntibirashikaho ariko mu macamake bwo cyacu nta ruhari.
Murakoze. Turafise na Fidele kuri telefone. Fidele mwiriwe.
Mwiriwe mwiriwe.
Ego me tukusabe munyarutse.
Mbo jera cyakubaza. None iyo gwaye umutima wimenya gute ibimenyetso byayo biranga byabari nk'ibiri.
Ariko yari yabyishuye utanguye kubona umwana wakoragurika akorora murambabarira umwana agwaye n'amangine n'ibiki ibyo yari yavuze ko boca umunyarukana kwa muganga ariko ngira ugomba kubaza ku muntu uyabakuze.
Niko ngomba kubaza.
Yego hari kindi ufise?
Nshaka kubaza none ifata abantu bari ku rugero rumeze gute abana bo yobafata.
Ego me ndetse yuko ugomba kubaza ati ndetse abayivukana harabandi bakuze gato iyo wifata.
Nkuko nyine.
Ego me asa n'uwari yacishuye reka tumuhe akanya imbere ko tujya kwa William. Alex Butoyi mubanze mu ishuri Fideli umuntu akuze amenya ya
amaso bana bayivukana. Urumva ibimenyetso bya baba bafise umutima utera cyane inkoro ridahera ubushuhe kubirinda gutana batagira akayabagura abaho abakuze nyine bamaze kuba iyo iba yavuye kenshi abo dufasha nabo iba yavuye kuri anjini itavuwe neza hanyuma nabo onye ibimenyetso ni bimwe umaze kugufata ukuze ibimenyetso ni bimwe konda kutagira ikintu cy'ingufu ukora cyane kwa duga hazi duga ama esikariye kumvura rushe haraba ndakubwire ko nk'abigeme bo cyane abavyeyi bibungenze niyo asamye agiye asamye mbaga asamye mu bitaro kubera kunanirwa kwa cyane n'ibyo bimenyetso hanini ya mutima utera cyane gukorora imiguta kuruha ibyo byose nabwo uzubifise n'ubu nyene cumugira nyaho kije ku muganga w'umutima kugira ngo bamugirire ecography y'umutima. Yego murakoze.
Yego me Alex imbere yuko twakira uyundi munywanyi ndababaze iki gihe nk'ubu turiko turavugana mufise urutonde rw'abarindiriye kujya gukogwa hanze rungana gute
ku rutonde gushika umwaka uhere gushika mu dafise gushika mu kwa 11 dafise bashika 15.
Abo 15 amadosi yageze he?
Amadosi umva yaremerewe bari programme n'amatariki bazogira ko aradwi niba duja tubahazi ariko no kubwira yuko gushika kuri no tariki tumaze kwakira amadosiye 46 kumwaka utangura. Ego.
Ego mereka twakire Claude. Claude mwiriwe.
Mwiriwe. Mwa atibu saka nimero.
Ego niye chugomba kubaza.
Chonye neka bisu.
Reka akisu virile mgo na honda kazi. Mwibu tse nimero Alexi Butoyi.
Nimero jimiro mgini gini chenda. Amajana nina milongina na gata anu. Uwusa chumisitandatu. Changwe 75 amajana 45 ubusa 16.
Ego me nibaza yuko yazumvise turakira kandi Elia mwiriwe.
Mwiriwe neza cyane gose kuri America.
Ego me mubaze cyangwa mubwire icyo mushikirije.
Ndagwaye ndagwaye mukomeye.
Muragwaye?
Narinda muhaye mwiriwe.
Murambabarira ngira arakumva.
Ekome. Amajewe ndaram narigeze kubambana n'umuntu ahantu nakora w'umwana bavuga yuko yavutse agwaye umutima.
Ego.
Yarakiriwe amahirwe aragenda hanze barawumuvura kuko yaravuka mu muryango w'isise.
Ego.
Yariko byaragaragaye yuko uwo mwana atasubiriye kugira ubwenge bukwiye niko umutima bo baba uvura akandi kabato nako narabonye umuntu yakiriwe amahirwe aragenda kuwifuza hanze kuko yari yawuvukanye ubunye yarashize yaragarutse i Burundi mbega mu mwanya baba bariko baramuvura uwo mutima ariyo moteri ifite umuntu muri uwo mwanya aba ariko afashwa n'iki murakoze ku ijwi rya Amerika.
Ego mehe ivyo nibaze yuko ari ikibazo twari kubaza umuhinga muri ivyo byo kubaga canke gukurikirana izo ngwara ariko reka tumusebe abishure nyakubahwa Alexi Butoyi ariko abaza yuko abantu mukurikirana baba baravuye kuvugwa hanze canke abo bana hari abo musanga bafise ubwenge budakwiye.
Ego aba onye dukurikirana nabo bagwaye nabo onye bagwaye bafise iyo ngorane usanga bari mu bice bibiri bafise iyo ngwara bavukana umutima yo congenitale abo hampande y'ingo yuko bafise umutima utugaye neza abafise ikindi n'ubundi bumuga bita trisomy 21 donc usanga abwenge budakwiye usanga umwana urabona mu maso abadatsanga bacira inkonda ndumva ubwenge nyine nyine buri down niko bavuga mu cyongereza. Iyo rero agwaye uwo mutima ibihugu benshi ntibikunda kubakira banashaka no mu bihugu vya Buraya dufise ubwongereza gusa nibwo buha bwakira abana mwe nabo nabo bakakira bakeya umwe canke babiri mu mwaka bafise umutima wuguruye n'ubwenge burakwiye wumva ari ibintu bibiri baravuga ko acamara igihe kirekire muri reanimation
bigatwara n'uburyo bwinshi bigatwara n'uburyo bwinshi.
Ego Buraya burya reanimation iratwara 3000 canke 4000 vy'amayero ku munsi.
Ego
nyuma kandi agacamara igihe kirekire ugasanga umwana umwe avukanye umutima n'ubwenge budakwiye atwaye uburyo bwo kuvura nk'abandi bana batatu canke bane nico gituma abonye niyo tugize amahirwe abatwakirira abana bafise iyo ngwana y'umutima na trisomy 21 usanga batungitse nk'umwe canke babiri buri mwaka naye handi hoho benshi ntibakunda kubakira sikuvuga ngo yagize ubwenge budakwiye kubera bamubaza umutima yari asanzwe yabivukanye nuko atavuze n'amazina yabo nako ndabamenya kuko bose ndabazi kuko bose twabarungitse sinibuka ikindi kibazo baba yabajije.
Ikindi yabajije Musa n'abari babyishuye ibyo by'ubwenge budakwiye nico nabonye yuko ari ikibazo mutari bwishure
ariko aramuvura ariko afashwa n'iki ngo ibugaya ndavugana n'abaganga bavura harabo bagira yuta kateterisme batagira keruver bidasaba ko bamwugurura umutima naye handi hoho hari igihe bavura n'umutima bakawukurayo hakaba imashini busubirira cyo bita la local sanke mugabo bawukuramo gose nyine ngupe ngo bagwaho cyakusiye n'umuntu uteya ni ubuhinga bwabo nyine nawe nagiye no kuri Google akarondera video zimwe ziragirashije umutima yo byibabira ubuhinga butashika mu bihugu byinshi bya Afrika ariko barabikora ni uko nyine babigenda.
Ego me turafise na Stanislas kuri telefone. Mwiriwe Stanislas.
Mwiriwe neza Loizi.
Ego me munyarutse mubaze umutumire.
Ndi Kigali mu Rwanda mu karere ka Rulindo murenge wa Burega. Iki nagira ngo nibarize umutumire. Ese nkatwe mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ko kwivuza bakorera kuri mituweli none nkabo baba bakorera kuki? Murakoze cyane.
Ego me Alexi Butoyi mu mwishure.
Twebwe dufasha abagwayi bakeneye kujya kuvurirwa hanze. Ego abafite mituweli ngaha zirabafasha mu kugirisha ibipimo kuko hari ibipimo byinshi tubatuma wumva nk'icyo cy'umutima ekografi y'umutima hariho za ECG numeratio amaseologi ibyo bipimo ufite mituweli arayikoresha mu bitaro bya leta ariko agiye mu bitaro by'abigenga wumva iyo mituweli nicyo biba gukora kandi numva hanyuma kujya kuvurirwa hanze naho twebwe abo twakira bose tondera abavura ku buntu. Ego rumba na mituwezi.
Ego me, murakoze, turafise kani na nijimbele, kuri telefoni, nijimbele mwiriwe.
Mwiriwe neza.
Ego me, mufisi cho mshikiriza.
Na shaka kuwaza umutumira kawazo. Makufuga no visebabu gako, abantu bakeneye nko kuja kuvurirwa hanze ko babafasha naha mu gihugu cacu hariho ni benshi mu Burundi bafita indwara ariko kubera uburyo ubagora bwadusanga benshi ibyo ntibikunze none nasaba hamwe bishoboka ko bogira ico babafashije nke mu bijanye n'agatike canke ibindi bisabwa kugira ngo bashike iyo bavurirwa nkukurazi hariho nkura bati jewe none ko ba akarorero bamuciye nk'amahera nk'itike y'indege ugasanga ari agatongo akagenda ati none buhoho bwize nugaruka shikira hehe
abuvuga bagwaye indwara zimeze gute n'umutima canke n'izindi ndwara
usanga ari za kansere za kansere usanga zifatira nk'imu mu maorgane y'umubiri nta zantuzeye hepatite urumva ivyo byose ko ari nk'indwara zisanga zikomeye cyane zidasaba nk'ubuhinga bukomeye n'uburyo bunini none rero nasaba hamwe bishoboka ko mu byo buba bashoboye ko nk'abo bantu bobakurikirana bariho mu gihugu hagati batembeye bubaronka baciye nk'iku bajejwe inzego bubafasha bakabereka abo bantu ariko nk'ubu kubera bidakunda nico gituma bataboneka mugabo wabarondeye barahari ndabazi
ego meka no mu gisagara ca Bujumbura turabikurikirana cyane yuko hari abantu usanga badafite uburyo bwo kuja kwivuriza hanze n'izindi ndwara Alex Butoyi hari umugambi mufise wo gufasha abandi bagwayi bagwaye izindi ndwara atari umutima
dusanzwe twatanguye kubana tubakira indwara iyo ariyo yose ikenewe kubagwa ikenewe n'uburyo kuvurirwa hanze yaba ibibyimba amatimere yaba ibintu orthopedike eka indwara yose ikenewe kubagwa ku mwana turayakira ariko kubakuze twakira gusa abakenewe kubagwa umutima nibo gusa twakira nibo tumaze kuronka abo dukorana tukiri ngaho ni kubya matike nari navuze yuko umuvyeyi wese arihira umwana wiwe igitabo cy'inzira itike y'indege vaccine vijone n'utuniye two ngaha ivyo rero benshi birabananira cyane iyo kuri ino saha tuvugana ubu ndafise umwana w'imabayi mu cyitoki cya Rugombo ateka cyangwa mu Bufaransa itariki 3 z'ukwindwi gushika kuri isa afise pasiporo yonyine
hasa na hageze
bisaba yuko umuntu gwiza tujya kurondera visa all tujya kurondera visa ata amafaranga y'itike y'indege ahari turakeneye na n'undi mwana w'igitega biruko nyine turakeneye ubunyine byihuta amadolari 2400 y'amatike y'indege yabo bana urumva atabonetse bazosiba basize numba kuba gupfa nta kundi nta kindi icyo gikurikira kuko hari igihe bicaca nk'undi mwaka ugasanga byarengeranye cyangwa bakamuhinda isango nk'inyuma y'amezi atandatu iyo sango ntayishikire urumva icyo kibazo rero cy'uburyo niyo ngorane ya mbere dufise ngaha mu gihugu cyacu abana barasiba bakitaba Imana kubera yabuze itike y'indege ubu ndafise n'undi wo mu Kirundi bwa Mbarangwe yabuze n'amahera ya pasiporo nawe niyo itariki 7 z'ukwindwi mu gihugu cy'Ubufaransa yabuze amafaranga ya pasiporo
ababakira mu Bufaransa abaganga bose barategereye habuze ibyo bibazo nyuma pasiporo gusa
yabuze ibyo bibazo pasiporo n'itike y'indege nicyo kibazo hanini afite
none nta kuntu mwita nta kuntu musaba leta kumbure mu buryo kumbure yoba ifise bwo gufasha abantu yuko ari cyo bafashamo
oya n'ukuri twaregereye ubushyanganze n'amagara y'abantu nzi nk'abazo bakora batungitse mu bushyanganze bwo gufatana mu nda muri solidarite abantu aho twaragiye kenshi baratwangira baravuga yuko badafasha abajya kuvurirwa hanze mu byo bakora ntabwo bajya kuvurirwa hanze bafasha nuko turatereza ma banki nka yose nta certificate mahingu yatandukanye hehe twagiye ku maradiyo atandukanye ibinyamakuru amaradiyo ashika 5 ngenda nterereza harabude nuwishura sinzi ko baturambiwe sinzi ko ari gusigana canke bakenye birashoboka navyo nyine urumva iyo ni ngubane cyane iyo ngubane cyane nyamukuru wanashaka abo turunga ikiburaya kiri je nyene Burundi ni kimwe mu bihugu 60 birungika abana kuvurirwa bihugu vya buraya urumva ndavugana n'abandi mu bindi bihugu bakora nk'ibi nkora bo busanga diaspora vyitaho cyane bo busanga amasendika avitwararika ugasanga urundi afise nk'umwe n'umwana w'umusirikare umusirikare muto yambwiye ko ahembwa 150,000 kuri kredi z'amarundi kuri kredi afise uyu nabo byoshoboka ngo aronke itindege nabo byumva urumva hamande yuko agwaje kandi nawe nk'ako kazi kiwe navuze nafata yuko ako kazi kiwe ari uwundi muryango abandi basirikare arimwo reji arimwo reka ndetse bose bashize hamwe naho coba 1,000 uwo mwana yorokoka ubuzima bukagaruka ku mwana umunezero wa ku muryango wiwe ivyo rero ngerageza gushiramwo mu bakoresha ariko ntibirafata neza n'ukuri ntibirafata neza baragerageza mu mushikanganzi bwo kuvuna basi mu gipolisi nije gutangura abari mu nta kiragenda n'ubu ntiswa navyumvikana ko ariko abanyagihugu bobo umva nanone nibigiyeho n'ivyo n'ibyo ndavuga urumva ni ibintu biteye ubwoba nubwo dukora urumva ko dusimba tuziritse ndatera akamba bafite umva bibabyitwararike bibite kugura ipasiporo umuntu imwe mu mwaka ngende ubu ushaka kugura ipasiporo umwana naca ndondera sinda mumwereka iyagura ushaka kugura itike y'indege nyimba bafata ingendo cyane bafite amamayezi ntabwenda mumuce pasiporo gakora itike y'umwana umwana arokoke ni ukuri ko imana ataduha bagize ikintu gisanzwe azoba agarukanye umunezero mu mwana ubundi bw'ejo umukozi wa leta w'ejo
egome warugerageje akamo nibaza yuko bariko barakurikirana ikiganiro bakumva kandi ko ari ibintu bibabaje abafise umutima wo gufasha bose bariko baragukurikirana turafise Elia kuri telefone Elia mwiriwe
neza Aloyce
egome mugire ko munyarutse
yakabaze nashanda babaze
ubaze umutumire
nashanda mubaze ko mungisi wakunda kuvuga yuko hari abo barungika yo kugomba bavugwe abo waba ararungika yo baba bajya kwiga kugira ngo barabe ko vyokoroha ako kuko ndumva hacari ikibazo c'ukuntu bo babogeraye ukuntu bo cakurungisha abaja kwiga hama bikazoza birakorerwa hano mu Burundi canke ntivyoshoboka
kwiga iki
kwiga kwiga gukora izo ndwara
kwiga kuvura
kuvura iyo mitima kuko ndumva biracari ikibazo ari ndakujya mu mahanga yuko borusa bajya kwiga yo hama bakaza baraza bakurikira hano mu Burundi wawe
ikibazo c'i Burundi ni ikibazo c'uburyo ni ikibazo c'ibikoresho twabivuze mu ntangamarari kiganiro yuko igituma batwara hanze nuko nubwo buryo n'ivyo bikoresho nubwo buhinga butaraboneka mu Burundi reka twakire Gerard kuri telefone Gerard mwiriwe
neza kujya Amerika murakomeye
yego me turakomeye
ekome magije neza utumira umutumire kugira ngo abarundi ndetse n'abantu bumva ijya Amerika baronke umuco kuri izo ngwara zifata cyane cyane abantu baba mu bihugu biri mu ngira y'amajyambere kuko uri kwaraba n'ukuntu baba babayeho usanga bitameze neza ekome umutumire yagerageje gusigura yuko iyo ngwara ari ingwara itoroshe ifata umuntu muto cyangwa akuze nashaka kubaza ikibazo kimwe yuko igitsina gikunda kwibasirwa n'iyo ndwara entre féminin et masculin n'igira kugura rumwe cyangwa batandukanye
féminin et masculin nyibaza kugomba kuvuga igitsina gore cyangwa igitsina gabo
kumwe nashaka kubaza iyo ndwara ko nashaka kumaza iyo ndwara kenshi ko ivugwa muri cyane cyane mu bihugu biri mu ngira y'amajyambere kiba biterwa n'imirire mibi cyane n'ukuntu usanga abantu mu muryango babayeho nabi ugasanga
ama stress y'ubuzima babayemo ugasanga bafite bafite afite bafite imyitwarariko imyitwariko miremire bigatuma biyumvira birenze n'imitima yabo ikagira yatera nabi. Ikindi kandi nashaka kumubaza
nyarutse
umubyeyi arashobora kubyara umwana afite indwara y'umutima nayo nayo umubyeyi abayikwaye canke umubyeyi arashobora kuba atayikwaye akabyara umwana afite iyo ndwara y'umutima. Nkaba namushimiye cane ku mico yatwaye yatanze n'ishuri tomoye
kuko atanze
nimero abantu babo kubunga mu Burundi bazomuronda kuko imije ntara gusaba vuze birashikwa hari nabantu usanga mu Burundi babona ukuntu bamushira hejuru babona abaradiyo mbere cyane cyane isanganiro ne yakunda gutera kamo
murakoze Gerard tusabe Alexis Butoye mu mwishure nk'umunota umwe imbere ko twakira uwundi wa nyuma.
Ego murakoze ndangeje kuraba ibiharuro ofise n'amafoto ndiko ndaraba twamanitse mu biro dukorera ndabona cyane ko abana babigeme aribo benshi nibo benshi mu butumaze kuvuza hanze ngira ngo nabo benshi bavuka cyane mu gihugu iwacu ico onye sino kivuga sinotoka ko birebire rwose cyako umubyeyi yavyara umwana agwaye afite umutima wuguruye ko nawe abagwaye indwara y'umutima wanavyo oya suko bimeze n'ukuri ahubwo umubyeyi nawe asanzwe agwaye indwara y'umutima burya kwibaruka biragorana ego abaganga bo kubwira ibyinshi kuri ibyo twatereje bishoboka uri wese amafaranga ashoboye kuronka ari yose uko angana kose
murakoze reka twakire sekuture wahanyuma sekuture tugwahaye amasegonda make munyarutse
ego murakoze ikibazo nagomba kubaza kubaza ubwa mbere wuko izo ndwara yuko zoba iyo ndwara y'umutima ko yoba iri ereditere ko yandikira ku miryango cyangwa ya kabiri nagomba mbaze ibintu wokorera umuntu afashwe agwa hasi ntajya umurabyo wabije cyanye ikura ihinze akagwa hasi cyanye akitimukanga
murakoze Alexis Butoye mu mwishure nangwe umwanya muto
ego iyo navuze hariho ereditere kirimwo mu bitera indwara mu bituma abantu bagwara indwara y'umutima harimwo ikintu cya ereditere n'ibindi bitaramenyekana hagiye umuntu akangutse akagwa hasi uba agwaye indwara y'umutima gusa dufasha bavuka indwara y'umutima umutima wuguruye naye handi hoho kenshi usanga baciye babura impemu uramuha akayaga kamuha impemu kwa muganga hegereye bakamushyiramwo bakamwongereza umwuka oxygene nibyo bakunda guca bagira kenshi baragira amakrize abantu benshi baragira amakrize ndetse avuye muri koma akasanga ari pararize cyangwa ibindi yabaye ukundi kuntu ego icyo bamufasha uramushyira ahantu hari umuyaga hamukamunyukana kwa muganga hasi hashoboka
ego mihura koze Alexis Butoye turiko dusa n'abasozera leta uyisabye iki ayo mashyirahamwe yose ubandanye utera kamo uyasabye iki mwanya mutoye
ego leta mubanza kwishimira ko iratworohereza cyane mu kazi dukora haba muri PAF mu kurunga ibitabo by'inzira biranyaruka batunyarukiriza haba ku kibuga cy'indege dutwaye abagwaye haba mu nshingano z'amagara y'abantu ni ukuri ibyo badufasha byose batunyarukiriza nufasha ba leta ko bugira intambwe yindi cyane cyane umushinga byo gufatana mu nda bagafasha imiryango itishoboye ifite abana bakeneye kujya kuvurirwa hanze barusa abavura mugabo bya kimwe n'abashikaye
egome ayandi mashyirahamwe mu segonde rimwe gusa
nayo akorera ngaha mpuzamakungu cyane cyane mu byo bakora bakitaho
murakoze ni naha turangirije ikiganiro cy'amagara y'abantu kuri uyu munsi mwese mwateze amatwi turabashimiye mwari kumwe na Louise Bigimana kuri mikro Fatuma Karara niwe yadufashije kutunga ikiganiro ibiganiro kuri Amerika birabandanye.